Shikiriza icyumviro cawe ubicishije kuri Apple Podcast gutyo bifasha abandi kuronka no makuru.
Nongeye kubaha ikaze ndabashimira abariko baradukurikirana. Iyi ni SBS mu Kirundi, ku mazina nitwa Jean-Paul Amedenizigama. Rero imbere y'uko dutangura kino kiganiro, kumbure birashobora gushika amajwi ntazi kuba ameze neza bivanye n'uko ikirere kidatomoye ku buryo ubw'amajwi, ariko kandi muraza kudutunga mugerageze mukuremwo ubutumwa bushoboka mu gihe amajwi atazoba ameze neza. Turabaye ikaze rero muri kiganiro, nkaba nongeye kubaha ikaze abariko baradukurikirana biciye ku buhinga butandukanye, yaba bakoresha amatelefone canke bakoreshwa inyabwonko zabo. Namwe mwese muriko muradukurikirana muciye aho muhora mukura no makuru kuri haba kuri Facebook n'ahandi. Nongeye kubaha rero ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi, aho tugiye kuyaga ndafise umutumire muri iki kiganiro agiye kutuyagira mu bikorwa barimo muri ino minsi, na cyane cyane kugira ngo badushikirize ubutumwa butandukanye hirya no hino, bahamagarira abantu bakeneye imfashanyo mu buryo bumwe canke ubundi. Ndi kumwe rero na Bwana Ileho Bucumi ku murongo, reka mbanze ndamusabe aturamutse. Bwana Ileho Bucumi rero akaba ava mu ntara ya Victoria. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Bwana Ileho Bucumi.
Urakoze Monsieur Amede, ndabahaye rero mwiriwe n'abo bose bariko baratwumviriza muri iki kiganiro.
Murakoze cyane. Rero hariho ibikorwa mumazemo iminsi muri ko muragira kugira ngo abantu bashobore, hariho ubutumwa mufise muri ko murashaka ko abantu batahurana cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19, n'ubutumwa bukubiyemo gushika kugira gusabana cyane cyane abantu bashaka imfashanyo, ariko nizo mfashanyo mugiye kutubwira muri ibi bihe hamwe cyane cyane ku bantu bafise ubumuga butandukanye. Uwo tubwira mu ncamake icyo muriko murashaka ko abantu batahura muri kampanye muriko murakora.
Urakoze Amede. Mu by'ukuri uyu mugambi ni umugambi wateguwe na Leta ya Australia, kuba yuko ufashe intara zose za Australia, singaha muri Victoria gusa ndi jewe, nawe urabona ko muri New South Wales hose uyu mugambi urabaraba. Ni umugambi rero wo gutanga inkuru cyangwa insiguro cyane cyane ku bantu bashobora kuba bafashwe n'umugera wa coronavirus. Ibyo bikaba bifatiye cyane cyane ku bantu babatama, kuko kumbure aribo bameze nk'abageramiwe ku ruhande rumwe, kandi naho ugasanga kumbure ntibafise ingufu zikwiye zo kwifasha, bakeneye ababaguma hafi. Ubwo rero uyu ni umugambi wa Leta ya Australia nk'uko nabivuze, ukaba ushyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe ane atandukanye asanzwe yitaho abatama. Hariho iyitwa Kota Australia, ariyo mu majambo yose aramvuye no kwita Council of Aging. Abo n'abantu nabo baraba ibijyanye n'ibyo abatama bakunda, abantu bageze mu zabukuru bakunda, ibijyanye n'uburenganzira bwabo, eka no kubarabarira akazoza. Hariho igirindi gitwa Dementia Australia. Dementia benshi barazi icyo ari cyo, ni cyane cyane abantu usanga bakunda kwibagira, batazi ingene bokora ibikorwa byabo bya minsi yose. Aho ugasanga rero imwe imwe birabagoye. Hariho kandi na National Seniors, urumva nayo nyene ni ishyirahamwe ryitaho abantu bageze mu zabukuru. Hanyuma hariho na OPAN. OPAN ni Older Persons Advocacy Network, urumva nabo nyene n'urunani rw'amashyirahamwe avugira abatama. Ayo mashyirahamwe rero yose yagiye hamwe akorera hamwe kugira ngo ashyire mu ngiro uyu mugambi wa Leta wo gutanga iyo nkuru. Uti iyo nkuru ni iyihe? Iyo nkuru rero ni uko hariho abantu bagwara bakabura ikibafasha kubera yuko batazi uwo bokwitura. Akenshi ugasanga mbere niyo mfashanyo yashobora kuboneka kuri gusa, mugabo ugasanga ntacyo ibamariye kubera yuko batabimenye canke abandi nabo batashatse kubivuga. Aho rero uyu mugambi wa Australia rero uvuga yuko hariho inomero ya telefone bashizeho kugira ngo abantu bose bafise mwene izo ngorane bawuhamagare
imbere yuko mutanga iyo nimero zimwe mu ngwara wagiye uravuga ni nk'abantu bagendana byo no haba mvuga nti canke indwara zo yo kwibagira turazi neza yuko hari abantu na cane cane bo batahura ururimi turiko turavuga canke abanyafrika benshi bakunda kuvuga yuko kwibagira idashobora kuba ari indwara bashobora kuvuga bati aho ize iyo si indwara ni mu ntimugakavye namwe ugasanga koko yo bari indwara duherenga
kwibagira ni indwara bi cyane cyane kubatama urumva hariho ibintu byo kwibagira bisanzwe oh tinibagiwe izina rya Amede riranciyemo gatoya ibyo ni bisanzwe cyangwa uti nibagiwe inomero ya telefone y'umugenzi ari muri Brisbane nka Karorero ibyo ni bisanzwe hari ibintu bisanzwe byo kwibagira uti oh nibagiwe izina ry'umuntu twahuye cyo cyangwa twavuganye cyane nibagiye icyo umuntu yambwiye cyo cyane bisanzwe mugabo hariho abantu usanga kwibagira cyane cyane abantu bakuze si gihe cyose abantu bakuze mugabo kenshi n'abantu bakuze ugasanga ari bagira ibintu bisanzwe nka Karorero agiye gutora umukubuzo hanze akagenda hanze akibagira yuko agiye gutora umukubuzo agakebera agacagaruka hanyuma ashitse muza ati mbega wa mukubuzo uri hehe ngo kandi niwe nagiye gutora abasha cyangwa ugasanga agiye mu gikoni yaragiye gutora yo imbugita yo guharura ibijumba hanyuma akagira mu gikoni agakebe bagahige cyamuzanye akakibura agasubira inyuma atayatwaye iyo rero ni ingorane ikomeye cyane hari n'igihe usanga bishobora gufata nk'igihe ibintu bikomeye gose ugasanga agiye nko mu nzu yo kwiherera hariya abandi mukunze kwita muri toilette akagenda akayoberwa icyamujyanye hariya uko se kwibagira gusazura byumva hanyuma agacavayo ibyo byamujanye atabikoze akagaruka hanyuma ugasanga rero ibara riraguye ahavuye iyo nona kubera yuko yibagiwe icyamujanye hari izo ni ingwara zikomeye cyane abantu ntibakwiye kuzanjanjwa ko
imbere yuko ndabaza kino kibazo cya nyuma mwari hari nimero mwari mugiye gutanga kugira ngo abantu bashobore guhamagara iyo nimero murashobora kuyitanga kumbure akaba ari umuntu yumva ko afise icyo kibazo cyangwa akeneye ubwo bufasha akeneye ayo makuru inimero ashobora guhamagara ko ni
imbere yo kora guha iyo nimero nagomba menyesha yuko sukuvuga ko ari umuntu ageze mu zabukuru wenyine gusa akeneye guhamagara ari umutama cyangwa bajya babitaho mu mazu y'irerero ama nursing homes cyangwa bajya babitaho muhiri wabo nabyo nyine biraba ugasanga umuntu afise nk'umuntu w'umutama afite impunga gati ariko ujya mutama w'iwacu kweri kumbure ibi biro ashobora kumushikira kumbure ntagira abantu bamuba hafi kumbure ari mu bwigunge ibintu bya gucyo urumva ari mugenzi wiwe ari umuntu amwitaho ari niyo mutama nyo nubwiwe cyangwa ari incuti y'uwo mutama cyangwa umuntu yama hafi uwo mutama kenshi abo bose barashobora guhagamagara iyo nimero kugira ngo babahe inkuru bahe insiguro ku byo batumva nibiture ahanaha iyo nimero rero rimwe umunani ubusa rimwe indwi rimwe umunani gatandatu icyo nakongera ko nuko iyo nomero uyihamagaye ni kuri gusa nta mahera agenda wewe uhamagaye
umuntu yaba afite ingenge nawe z'ururimi ashobora kuvuga icyongereza ugasanga ntaza kumenya gusigura ibibazo afise wewe yoca bigenza gute
ku muntu icyongereza kidatomoye cyane yohamagara iryo ishyirahamwe TIS rya Australia n'ishyirahamwe nayo nyine ni nomero yashyizweho kugira ngo abantu batazi neza icyongereza batakinonosoye koko rwose bashobore kuyifashisha kugira ngo bashobore gukoresha ururimi rwabo iyo nomero nayo ni 1-3-4-5-1 ikaba ikoreshwa n'ishyiramo TIS
eko murakoze cyane ndabashimiye irere kuri ayo makuru mushoboye gutanga kandi nizere ko agiye gufasha abantu batari bake n'ishyiramwe canke ni n'umugambi wavuze ko ari mu gihugu cyose atari umugambi gusa uri muri Victoria sinzi ko mu majambo avunaguye aba amasegonde nka 10 wogerageza kubitubwira mu ncamake ishoboka turangiza
ego urumva ukeneye insiguro zitomoye ku bijyanye n'amategeko ya coronavirus cyangwa uyumvamwo ubunyakamwe canke ufite amakega ku buzima w'inshuti yawe canke utazi umuntu wo kwitura mu gihe ibintu bya coronavirus biguteye amakenga canke ukeneye impinduka mu buryo witaweho mu iriro ry'abatama nk'iyo uri umuntu ageze mu zabukuru canke ukeneye ugufasha mu bikorwa byangenerwa nko gusuma canke kandi ufise impungenge ku nshuti yawe canke umuvukanyi wawe canke umutama wawe yoba agwaye dementia bya bindi byo kwibagira ibyo byose birashobora kuguha uburenganzira bwo guhamagara iyo nimero kandi bakakwereka icyo wokora
nuko murakoze rero uyo akaba yari bwana Hilaire Bucumi ari mu ntara ya Victoria naho rero yari kwaradushikiriza ibitari bike mwumvise ku mugambi leta iherutse gushiraho iriko irashaka ko abantu bashobora kuronka ubufasha ni nimero yayitanze tubakunze ikintu kiganira ashobora kugifashisha abandi ariko kandi na wowe woba ufise icyo kibazo wumvise nimero ushobora guhamagara murakoze ya Jean Paul Amede Nizigama ndabashimiye cyane bwana Hilaire Bucumi
murakoze nawe Amede
murakoze
shima sangiza abandi tanga icyiyumviro kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook